Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe, njuti bakunze muteza matuwe gani lovzira deojuju ya Amerika risamio na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwizu ya gata anu nikumena joe diani na hazwe ngie kuremesha ibi gani lo no kuashikiza makutu wafiti ya mikano kani.
Faraza nye ama zina ya wanibi yango maugira ngu waronga makarte kudu wa uselepateri wa tugira ngu abo hande ni wabaki tugira tuwada wa dua gusawa ama kete la kreditasyo ahari ho.
Uyu ni Gabriel Banza Witonde arongoye umugwi APDR agaruka ukibazo cyo kumenya abari kuriwe kuzohagarira amatora ya kamarampaka mu gihugu cy'u Burundi ategekanije mu kwezi kwa gatanu. Pierre Clavin Ndayicariye aramutswa mu gwiseni utunganya amatora aratomora ko uno mwaka ikibazo c'indorerezi imva makungu kitabarizwa muri seni.
Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mwanyo bise icyo gatomoye.
Nuko rero nshuti bakunze ijwi rya Amerika, iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango z'ano makuru aho tuza kubabwira n'ivyishiramwe ry'abacitse ku icumi mu ntambara yo mu 1972 mu Burundi ryatanguje ibikorwa vyo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uwo mwaka wa 72 murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ku Idonindo. Ongere ndabahikaze ntibiradadanuka nimba indorerezi imva makungu zizokwemererwa gukurikirana amatora ya kamarampaka ategekanije ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamigambwe bati abanywanyi bacu bari hanze barabuze aho basaba uruhusha muri seni umurwa utunganya ayo matora, nabo bati uno mwaka bazakurikiranira hagufi baba barundi bari hanze canke abandi batara barundi bashaka bashaka gukurikirana ayo matora bazoba batumiwe na leta. Ni mu gihe amashyirahamwe akurikiranira iby'amatora hagufi bibutsa ko impusha nkizo atawuzihuriye n'ubutumire rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura. Raymond Zimana atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Urongoye umugwi seni ujeje gutunganya amatora avuga ko isango ryo kwa 17 ukwezi kwa gatanu ari ntabanduka kuko imyiteguro ibandanya neza mu nama n'abanyamigambwe baziyamamariza mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni yavuze ko ibikoresho nka byose bizokoreshwa biza byarashitse mu gihugu mbere biriko birashikanwa mu ntara zo hagati mu gihugu. Uyu yarongoye seni yemeza ko ubu uyo mugwi uri kurakira abashaka kuba abarorerezi bitora ku rwego rw'igihugu na ku rwego rw'intara.
Abashaka kuba abarorerezi ku rwego rw'igihugu bashikana amabaruwa amakete muri seni. Abashaka kurorera iryo tora cyangwa kwiyamamaza bakoreye mu ntara imwe cyangwa makomine make babisaba muri CCCP, nibo babaha igipapuro kibaha ubwo burenganzira bwo kuba abarorerezi.
Kuri ico gikorwa cyo kurorera amatora mu mugambwe APDR bibaza nimba abari mu mahanga canke indorerezi imva makungu bazokwemererwa gukora ico gikorwa. Ni mu gihe Gabriel Banza Witonda arongoye mugambwe yemeza ko afite abari mu mahanga ariko babuze aho biyandikisha.
Twe dufite abadiaspora mu bihugu byo hanze, twarazanye amazina yabo n'ivyangombwa kugira ngo baronke amakarte kudu wa uselepateri batubwira ngo abo hanze ntibabakira, tugira tubade aho bazaba gusaba ama kete da kreditasyo ahariho. Kuko nkaba muri Zambia mfise baragiyeyo batubwira ko ibyo bibazo batarabidadana baneza. Hari n'abagiye muri ambasade ya Kenya nabo nyene vyagenze uko mu gihe mumaze kubitwankira twagerayo tubade mbega abo bantu tubabwire ko bazoja he kwa kayo makete.
Umugwiseni uvuga ko mu matora yimirije leta y'u Burundi ari izotumira abava mu makungu bifuza gukora ico gikorwa. Pierre Clavin Ndayicariye yarongoye seni akabona ko naho batotumirwa atakizo.
Twe abo bo hanze tubita le international cyane le regional. Abo hanze uyu mwaka unyuze neza wera wirabura usa n'umuhondo cyane n'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Twebwe tuzokwa kredita abo bita les observateurs domestiques, les observateurs nationaux. Abo hanze bera birabura b'umuhondo b'ubururu bazotumirwa na leta y'u Burundi. Bisigura iki? Bisigura ko badatumiwe ata kinshibere mwanyo bise icyo gatomoye.
mwishiramu yishinze gukurikirana amatora n'amatata komoka kuri yo Onelope Burundi bavuga ko abarorerezi mva makungu badatumigwa ahubwo babisaba kandi kenshi batankigwa igihe babishatse. Gilbert Bekonjangwa arongoye Onelope Burundi ashira imbere imigenderanire n'amasezerano ari hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe ari mu karere eka n'amakungu.
Ntibazitumira mugabo kubera imigenderanire iri hagati y'ibihugu n'ibindi, niyo Afrikane mu muryango wa Afrika, umuryango w'ibihugu bigize ibihugu by'Uburasirazuba yase, mu muryango wa CIRGL. Ni ukuvuga yuko abo bose barabisaba, kabisaba muri Leta y'u Burundi babikishije ubushikiranganji bubijejwe. Munyuma baca baza kandi imbere y'igihe barungika amazina n'amapasiporo yose, hanyuma rero bakababwira yuko bahemereye ko bazoza, kandi kenshi ntibabanira iyo babisabye. Iyo babisabye bonyine Leta y'u Burundi yabyemeye se nta ngorane bifise ikibaha ujya rupapuro rubemerera gukwira ahari ho hose habera amatora bita accreditation mu rurimi rw'Igifaransa.
Igikorwa cyo kwakira abashaka kuzororera amatora yo kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 cyatangwe ku igenekerezo ya 15 ukwezi kwa kane, kikazorangira ku igenekerezo ya 30 by'uko kwezi nyene. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kemonzi mana rakenwe cyane gose tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi na nayo bice ku masonga kuno wa gatandatu shamwe y'abacitse ku icumu mu rwimo rwo mu 1972 batanguje ibikorwa byo kubaka icibutso c'abahutu bishwe uyu mwaka cubatswe ahitwa Kunyamabeho ni ku muri commune Giheta y'intara ya Gitega. Mugenzi wacu Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana aradufitiye ibindi kwino nkuru.
Ibyo birori byo kwibuka abahutu bishwe mu mwaka w'1972 byabereye ahitwa Kunyambeho ni muri komine ya Geta, byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe zashyizwe kuri kimwe mu binogo rusange byahambwemo abahutu bishwe 1972 biri ngaho Kunyambeho urenze gato ku yinguriro ry'ibinyobwa Bararudi ishami ry'Igitega. Hakurikiye neza abanyagihugu ba mu micungararo Kunyambeho aho bemeje ko amahano yakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bayabonye. Constantine Manirambona icyo gihe vyaba avuga ko yarafite imyaka 20.
Fonctionnaire bose baha mu Magarama usanga bariko barabahamba ku muharuro mustanteri wa none durago yacha ahitanana n'abasoda mu Giheta bahakuye umwarimu umukuru yitwa Kanse Trasisi Warisikini Toma Mpubusa uwo mu Ruhanza Martino wa Masigiri uwo mu Kibogoye bigisha benshi gose 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 nuko harimwo Mburamajo Nadeo Kinyankuru Severino Buname yahoze ari depite abantu benshi b'intabwenge babigisha bari bafise akamaro abatwigishije bose Nikodemu Didagi wahi wacu Posiano Wangogwa Paskazia Wangogwa Paskari Nizigimana Pierre Ndaruzaniye Abrahimu Wakamuragiye Toma Bwajemona Matayo Gerari Harushimana
Francisco Gisaveri niyo nzima nawe nyine avuga ko ico gihe yari musorageze kuba kugwiwe
batanguye kugabisha abadata na twebwe twari tukira urwaruka hariho udukoko twimirije kuza tuva muri zari tukagira urutwe runini n'ibizuru binini ngo two rero tukitwa murere bahimiriza rero uko batangura kurara amarondo kugira ngo bategere utwo dukoko. Mu minsi mikeyi hari mu gacago cyago mu mutwenzi tuza twumve inkoho abatsindiye ngaho inkoho ngo cekeke nzi wasobotse ariko ikindi gisaka hajya niho yajya duhumwa atubwira ati mbe murabizi ariko barica abantu babahamba hajya urabara abatware bandi bagengeza nye n'umuntu bamutuye impumuni mpande ngo nashakoma amashingo ganza micombera bagiye kumwikira uwiwe batubwira ko abari amahera y'ukugura umwana w'umwami arico gituma tutokwirirwa turakoma induru batwaye umuntu twoca tugira ngo ganza micombera.
Nawe Francisco Gisaveri Nsabimana asari ku runani rw'abacikacumu bo mu gwimo w'1922 ari nago rwatunganije ivyo birori yemeje ko ivyabaye ariho nyabwoko byakorewe abahutu kandi byakozwe mu gwenge na uritaremegwa na oni
byabaye mu 22 byariho nyabwoko byari byatunganijwe ritunganwa mu bwenge bwinshi igihe ibyo bintu biba nta muntu yigeze avuga ntihagira abazobabesha ngo barabahutu bari ko barica abantu mu rumumi cyangwa mu nyanzara ki radio vita voix de la révolution icyo gihe yaravuze iti ku mugoroba w'itariki 29 yuko ngo harakagwe kabamaye murere kambutse ikiyaga gatera urundi murumva yuko abamaye murere sabaho umva barabanyamahanga ibyo byose byari kinyuma kugira baronke ingene bahonya ubwo bundi bwoko
umushingwa manza Yohani Muvayo ari mu rugo runani rw'abacika cumu avuga ko bitewe bitebuke ubwicanyi bwakorewe abahutu igihumbi kama 1972 buzote babukemegwa nyonya bwoko
ubona ko ngaho turi Nyambeho hariho ama ibifurire cyo bita mu gifaransa ari force commune ibyo ndusha kubiharira cyo gusanga abantu barenga 2000 bahambwa hano hamwe muvuge ngo Yohani bwoko ntiyabaye hari ibintu umuntu ashobora kubesha hariho ibyaha biri imprecisive kuvuga yuko bitahana kugwa nukungi kilinko cha hezi notama le crime de guerre le crime contre l'humanité crime de genocide nao chumia kijana shufya habito kumaho kandi banyine kubikora batohano
au kunyambeho havuga ko baharabonetse ibinogi indwi byahambwemo abahutu ikinogo kimwe kikaba cyahambwemo abahutu batari munsi ya 250 igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika
Fidel nawe arakoze ivyubwicanyi bwa kahise tubibandanirize arusha muri Tanzania amucamanza mukuru w'igisata ca ONU casubiye sentare yacira imanza bakoze ho nyabwoko mu Rwanda TPR yandikiye leta y'u Rwanda yisaba kugira ico ivuze ku ngingo ishobora gufatwa yo kurekura umunyororo Colonel Aloise Simba uwo yagiriwe n'ivyaha vy'iho nyabwoko mu kurongora ibitero vyahitanye abatutsi Butare na Gikongoro hari mu 1994 mu Rwanda inkuru yateguwe n'umenyesha makuru wacu yarusha Pierre Claver Niyonkuru
Umucamanza mukuru w'igisata cha ONU casubiriye sentare yashiriweho gucira imanza bakozeho nyabwoko mu Rwanda yibutsa ko umunyarwanda Simba Aloise gushika ubu ari mu gihano cyo gufungwa imyaka 25 uwo mugabo yagiriwe n'ibyaha bitandukanye byo nyabwoko byakorewe abatutsi mu gihugu ciwe muri 1994 uyo mugabo w'imyaka 80 yari ku ipete rya Colonel yagiriwe no kuba yaragize uruhara rukomeye mu yicwa ry'abatutsi ibutare no muri Gikongoro ubu ni mu ntara ya Majepfo no mu ntara y'uburengerazuba iyo sentare yemeje ko yararongoye ibitero bitari bike agomora ingabo hamwe n'intera hamwe kwica abatutsi yafatiwe mu gihugu cya Senegal iyo yari yarahungiye mu mwaka w'2001 mu mwaka w'2002 ashikanwa yarusha ahari icicaro cy'iyo sentare mu mwaka w'2005 naho niyo Simba yacirirwa igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuva mu mwaka w'2009 yarungitswe gufungirwa ikotono muri Benin kugira ngo arangirizeyo icyo gihano igisata cyawo ni catangaje ko uwo mugabo yacituye asaba ko yorekugwa kukapije 2/3 by'igihano yakatiwe umucamanza mukuru w'ico gisata cyawo ni yatangarije Rwanda ko yagiye hamwe n'umwanditsi w'imanza maze baraharura basanga Simba azuba kwije 2/3 by'igihano ku itariki 27 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2018 umucamanza Theodore Meron abwira leta y'u Rwanda ko amategeko arekurira umunyororo yigenjeje neza mu gihano ciwe kurekugwa amaze gukwiza 2/3 by'igihano avuga kandi ko Aloise Simba afise ingorane z'amagara zishobora kwiyongera hamwe agumye mu munyororo uwo mucamanza yasabye leta y'u Rwanda ko hamwe yo bifise icicekereza kuri iyo ngingo ishobora gufatwa ko yo bitangaza bitarenze iminsi 14 no kuvuga itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu kuza umwanditsi w'imanza nawe yasabwe gushikana ico cifuzo c'umucamanza mukuru hamwe n'umunyororo Aloise Simba vuba bishoboka ku bategetsi b'u Rwanda umucamanza Theodore Meron yemeje ko Simba nawe azoba afise iminsi 10 kugira ngo agire ico avuze ku bizoba byashikirijwe n'u Rwanda n'ijyambere ico gisata catanguye akazi mu ntango z'umwaka wa 2016 gisaba icyumviro nk'ico leta y'u Rwanda ico bikoze kuva kera leta y'u Rwanda niyemere ibikorwa by'ico gisata hamwe na sentare ico gisata casubiriye ngo kirangize imanza zasigaye mbere akatari gake hagize abarekugwa canke bakagabanirizwa ibihano niyo sentare u Rwanda rwamagwerekanye ko rutabishigikiye komisiyo y'igihugu ijejo kugwanya genocide CNRG mu mfunyafunyo y'igifaransa iherutse kuvuga ko ingingo nk'izo zihabwa abakozi ho nyabwoko zikwiye gufatwa nko gufobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi. Umwe mu bakurikiraniye hafi manza zaburanishijwe n'iyo sentare yabwiye ijwi ry'Amerika ku ico gisata gisavye u Rwanda ico ciyumviro mu gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe vyo kwibuka bahitanywe niho nyabwoko, kandi uwo mugabo Colonel Aloyse Simba yagirizwa kuba ari mu bakoze iryo nyabwoko nyene. Kubwuwo yakurikiraniye hafi manza muri sentare TPR naho gushika u Rwanda ataco rurabivuga ko wo kwibwira ko inyisho itazoza ariyo kwemerera ko uwo mugabo yorekugwa niyo bagihenze cane. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Bakoze amenyesha makuru wacu bose badushikirije amakuru avugwa hirya n'ino mu gice cya mbere c'ibiganiro tubafitiye. Igice cya kabiri duraca tukibandaniriza ku gikino intamenwa.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Dori!
Ba!
Bega Dori, uracharya me canke wavyura? Ngira ngo warayirushe mwana.
Nararushe ariko si cyane. Mugabo nari navyutse ngo ndabico nokora.
Ibyo uri kurakora nibikiga Dori. Waburi kuritegura ngo gusubire kugenda. Ubwo ni waguma hamwe ukaruhukaga wa mukobwa wawe.
Mama?
Sa.
Ehe ni wikure je numva atavyo noshobora.
Bishobora.
Bigabiragwe gufatikaye n'umukubuzo.
Sana mama wanje kare wawe ninde yari yabigutumye sinora nikuburi
nagira numve ko rabishobora mukano bise bigoye
wewe mama
kujye umwe wese nakazi kiwe mama
mugabo rero Dorine ko nivyika ramubona byo kugira kuraniraga mwananje uzobigenza gute
cyo ga mama nta muti musimba atari ubwenge buke mfise ari boskanya nka gusa ndize ko tuzotewa tukavana nkabandanya amashure yanje.
None ubona muzovana gute kandi ubona ingene directeur amwemera niya taharari wagirisha manama.
Jewe rero ga mama nakarese nagomba kubandanya niga kuri rijya shure.
None ga Dorine mwananje yindi shure ubona wo kwigino kuri kurahe.
Ubwino ntari hari none hari ya mugisagara ntiyuzuye mbereho ngo ntibakwirukana cyangwa ngo bakudubu. Utanguye kuya hejeje.
None ga Dorine aho mugisagara uvuga ko twe naso kwa tani gisani na dufise yo umva wo kwiguka bahe.
Ega mama nta kidashoboka mu gisagara ufise amafaranga ngo hari hamaze umatomato y'icumba kimwe kimwe umuntu ari hako kwezi
hanyuma ukajya gute
uko nyine
ko tutazojana yo nkabanzi kutazi no gutora ibiharage wocirondera umukozi.
Ariko mama nakubwiye ko igihe mwondonke ayo mafaranga kujya sivyo ngorane ndi hari ama restora bateka.
Dorine, iryo risubizo yiri kuye. Ntusubire kunteranya naso. Kuriba guturika itongo kugikoresha ngo bagutumye kwishure. Kandi uduhenda.
Reka nawe mama kubuzura kabodi.
Ibyo hari uwavyibagira.
Bijya navyo ne napfuye kwihoza mwarandenganye.
Bakurenganye byo kwiga mama. Uko
nyene. Cyo bivyo ari byo byose. Sizo sura kwiga hajya kuri lise Prof Bosco akihakora.
Ariko ga Dorine. Ubwo wontomokera neza. Ukambwira ico mwoba mufana urya mu Professeur Bosco. Bose ko numva bamuvuga neza. Oya reka guhigima mbira neza
higimanye
nimba gusa bamananiza. Jewe nzoce ngenda twihigurire nyakurusha.
Basha nigamo ndamwemeye kwenta tukishyura ubwo. Honto akagwa kiwe kene gakamute
ndebe muri kano gatondo wamaze gutangura kunyugwagwa Mugabo kandi ubyifashamwe neza no kugora ntibigoye cyane n'abana ko atarabugisa kizosi barakuze kandi nabo nyine barabona ko bafite ingorane
reka sigaho mbere mwana wa mama bujya nyine mbere hajya kubona urera abana bakuze bangana kujya kwishwanga tuvumurera inzoya
Ndega mwana wa mama ndebere abo bana ba mwene wanyu bona bazokugoza kubasumira
eh gato nyene bizoja n'uko kwataraka yabo imbeba zitambira buryo bose bacangura gusesagura uko babo gata ukibatera igitsure
cewa bana ndabize kuko kabateye babo barabahaye ndere kwiye no kuvuga wowe uzozura aja gusimbura aba gusa ku bintu byaraye neza eh handi ho n'icyo bazokugoza
Mbega
none waributse kujya gutira ya hema uramenya ko twavuze ko urubanza ruzobera ngaha muhira
ubinaje nakubyire ejo none arabambiye ko ataru banza ruzosira kubera ngaha muhira kuba rukungorana abantu bari banguma bitura mu byumba bihinga kuko bashaka
oye ntacyo ibyumba tuzobyugara hanyuma bajya abana narabonye barafise abagenzi babo b'intamenwa bavuze ko bazoza kubafasha
kujya kuvuga bagasera b'intamenwa Waya na washaka mubanza kwatu. Murazi yara bapinye ngaho mose wo gukaraba. Abanuko barasubire. Mugo chako mazi naho. Hashimbaho.
Dude,
sa.
Kumana njanga mu kuko aho na maki. Ubwo mwana wari wagushwani.
Ba je no kumwe ntangora ntinye cyose. Urumvikana neza papa rave ma ntacyo tuvugana. Kuko ni cyose si habaye.
Eh, abo? Uya papa wawe, uya papa arakora.
Ikumba gize ko papa akora.
None si umbari ya atero ya mari. Nagira ngo abakiye ku kazi.
Uya nakubwiye cyangwa atabari kuko ari umutikoroga atacane.
Mugabo shama mwa wala hawa okay. Ya jinge na kari ya jomuna
Sha, na hakarambo la tacha abu ye mwaka Aliko gamesi
Sabuje
Sagi mzegito kugira nishugwe Kando wali wanyemele kuzo wifashama
Mwanandi Aliko gandoli ni mzugu shabu shaja ali Kwa nakubi yoko anu ya mwishili bosko ya mwishu
Kwa mwishu kila kumwe
Unasi hali ya mwishili Mira nito bichuma wati kwa leo gani jabulisha
Uwe shuno musi nhaza mashambre Kundi shambuli
Oh, uwe asha ashiri wani Eka kushambula Chose bido genda nezi
Kariko bido genda gute Kandi ngie kubini mhira Kutishu kandine
Ha ha!
I'm going to go to the house.
Twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Iryo ijambo abasenseye naho ubutaha.
Nuko rero nshuti bakunze bijwi rya Amerika mu kanya turava duca duhana agahindukira kuko amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ca tuba turabibangiriye ngaha ariko ijwi rya Amerika ryo riraza kubandanya mu ndimi zitandukanye muze kugumizaho umurongo mwumviriza ivyo biganiro bindi bitandukanye na Lidiane nahazo twari kumwe kuri mikro Mwisi ya gatanu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nashimiye vyimva mutima amenyesha makuru bacu bose batandukanye aho bari bagiye barashikiriza makuru ari paravugwa ijya nino yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amadri hamwe na engineer ya dufashije muhinga bw'ivyuma reka turasigire kano karirimbo vuga ku Burundi kazitwa Amlison ubu abarizwa mu gihugu c'Ubushinwa ni kugira ngo tubifurize na weekend nziza
Niwe gusa unahura ninyishu niwe gusa sonabara.